Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kane itariki 13 y'ukwezi kw'icyenda mu mwaka w'2018. Muri kumwe na Federica Undikije.
Bwa ku bwacu twifuza yuko abantu badatatanye, twifuza yuko abantu baje hamwe. Ariko icyo bakiza ni uko nk'urunani twakomeza tururunani dufise ibituma twese tuja mu runani.
Uyu ni agatungo rwa saa ikigera cya mbere cy'umukuru w'inama y'amateka igihe ariko aratangaza ko ashinze umugambwe FNL Amizero y'Abarundi.
Nta mugambwe umwe twigeze tugira kandi namwe twigeze dusezerana yuko tuzogira umugambwe umwe. Twumvikanye yuko dukorana dukurikije intumbero imwe.
Uyu nawe ni Evariste Ngayimpenda wo mu ruhande rw'umugambwe Itona uri mu runani y'Amizero y'Abarundi. Inyuma yaho Rwasa atangarije ko ashinze umugambwe. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye abanyarwanda birukanywe mu gihugu cya Tanzania bariko bafashwa na leta, hamwe n'inkuru yerekeye umwigeme w'imyaka 16 yagandaguriye ikambi ya Murongwe. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, umwanya ni wawe.
Urakoze Frederic. Turahera muri Afrika. Kofi Annan yahoze ari umunyamabanga mukuru wa ONU, akaba yaranahawe gashimwe kitiriwe Nobel ryo kwa gatatu, yarabandanije gukorerwa umuhango wo kunamirwa no gusezerwa ubwa nyuma hisunzwe imico kama y'igihugu cya Ghana. Abakuru b'amoko, abategetsi batandukanye hamwe n'abandi bakoraniye ku kigo cy'amanama mpuzamakungu kiri ku murwa mukuru wa Ghana, Accra, aho ikiziga ciwe kiri. Yapfuye ku itariki 18 z'ukwezi k'umunani nyene inyuma y'indwara ya mukubiriye mu bitaro byo mu Busuwisi afise imyaka 80. Inyuma yo gukorera ishyirahamwe mpuzamakungu ni nk'umunyamabanga mukuru i New York kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 997 gushika muri 2006, yaciye ajya gukukurukira mu Busuwisi mu micungararo y'umurwa mukuru Geneve. Kofi Annan ashingurwa muri Ghana kuri uyu munsi wa kane. Umushoferi yari atwaye imodokari ayitumbereza mu isinzi ry'abantu bakoraniye hamwe mu Bushinwa, yica abantu 9 akomeretsa abandi 46 nk'uko byashikirijwe n'abategetsi baho byabereye jo ku munsi wa gatatu. Ibyo byabereye mu gisagara cya Hengdong mu ntara ya Hunan iri hagati muri ico gihugu cy'Ubushinwa. Igipolisi kimenyesha ko cyafashe umushoferi wo mu myaka 40 avuga ko yigeze no gufungwa zira gucuruza ibiyobyabwenge. Abategetsi bavuga ko bariko baratohoza ibijyanye n'ubwo bwicanyi. Naho muri Amerika, abategetsi b'amareta ari ku nkengera z'ibahari Atlantique kuva ku gatatu bari bakibandanya kuburira abanyagihugu babo kunyaga amagara hakiri kare imbere y'uko igihuhusi simusiga cyataziriwe Florence kibashikira. Bacise igihuhusi kibi cyane kitari bwigere kibaho haraheze imyaka 60. Abahinga bagendereza ibihe bavuga ko citezwe cyane cyane mu mareta ya Carolina ya ruguru niyo mu manuko mu ijoro ryo kuri uyu wa kane no mu gatondo ka kare ku wa gatanu. Buramatari wa mareta ya Georgia yifatanije n'amareta ya Carolina na Virginia hamwe na Maryland mu kuvuga ko ayo mareta shizwe mu bihe byo kugarukirwa ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yavuze ko leta yiwe yiteguye gufasha no gutabara abasinzikazwa n'ico gihuhusi. Igipolisi nacyo cya Zimbabwe cyatangaje ko hafashwe ingingo yo kubuza abantu benshi gukoranira mu bibanza bimwe ku murwa mukuru Harare mu ntumbero yo kugabanya ubwandure bw'ikiza cya korera kimaze guhitana abantu 21. Umuvugizi w'igipolisi Charity Sharamba yatangaje ku wa gatatu ko iyo ngingo ifise umugambi wo guhagarika ikiza cya korera ku murwa mukuru Harare. Leta imaze gufatira ingingo zo mu bihe bigoye igihugu. Mushikiranganje jejwe amagara y'abantu Obadiha Moyo Nawe jo kumusoka tatu yavuze kwa abantu bamaze kwandura umugera w'ico kiza bashika ku 367 bavuye ku 2000 bari bamaze gutorwamwo ico kiza ku munsi wa kabiri. Nayo prezida w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin jo ku gatatu yatangaje ko leta yiwe iza abagabo babiri igihugu cy'u Burusiya cyareze kwaribo bahaye ishano umurusiya yahoze asumira urusaku igihugu ciwe mu kwezi kwa gatanu. Urusiya bwarahakanye ibirego by'igihugu cy'u Bwongereza kwaribo bwateguye uyo mugambi wo guhishano Sergei Skripal hamwe n'umukobwa wiwe Yulia. Putin yavuze ko ata kintu kidasanzwe canke icaha abagabo bakoze, yongera avuga ko ari abasivile kandi yizeye ko bazokwishikana bakimenyekanisha. Mushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Bwongereza Theresa May mu ndwi iheze niho yatangaje ko ababajwe itohoza rya bamenye abarusiya babiri bakorera isosiyete yo mu Burusiya ikora ibikorwa byo gusuma urusaku yitwa GRU avuga ko aribo batanze iryo shano mu kwezi kwa gatatu mu gisagara cya Salisbury ni mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubwongereza bwaciye bubagiriza ibyaha byo gutunganya umugambi no kugerageza kugandagura abantu. Abategetsi b'Ubwongereza bavuga ko abo bantu baregwa ibyo byaha bari burukiye mu kibanza cy'indege cyo mu gisagara cya Londres cyitwa Gatwick imisi imbere y'uko iryo shano ritangwa.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Umushyira amateka rongo y'urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi yatunganije ikoraniro ryo gutanguza umugambwe FNL Amizero y'Abarundi. Agatoro Rwasa yavuze ko ashinze uyu mugambwe mu ntumbero yo gutegura guhiganwa amatora yo mu mwaka w'2022 mu gihe ibwiriza shingiro rishasha ritemera inani z'abigenga. Ni inkuru y'umumenyesha bakuru w'ijwi rya Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Uko niko vyari bimeze bahejeje kwemeza amategeko n'intumbero migambi y'umugambwe FNL Amizero y'Abarundi. Umugambwe ugiye kurongorwa n'umushinga amateka Agathon Rwasa yahora arongoye urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi. Uyu mushinga amateka yemeza ko ivyo bizotuma abanywanyi biwe bakora bari mu mugambwe uzwi n'amategeko kandi yamwe uyo mugambwe wokwemererwa bizotuma amatora yo muri 2020 atitabwa n'umugambwe umwe.
Mu gushinga umugambwe icya mbere ni uko dushaka yuko abantu bakora politiki batake baguzwa. Ubwa kabiri ni uko tugomba yuko mu matora aza dushobora kujamo kugira ngo ntiyabe guhiganwa k'umugambwe umwe wonyine, kuko nitubidehe biravuga ko ari imigambwe mirongo ingahe mugabo ku rubuga haboneka umugambwe umwe gusa. Twebwe rero dushaka rero ko tugira icyo duterereye, kuko kuguma bavuga ngo ntituzwi n'amategeko ntizwi n'amategeko kandi turabarundi kavuze tuti ibyo nijyo igitsitaza, reka turabe ukuntu amategeko natwe yotwubahiriza kugira ngo dushobore gukora ibikorwa byacu bya politiki.
Abajijwe nimba bavavanuye nabo bari kumwe mu runani rw'abigenga Agathon Rwasa yasiguye yisunga amategeko ajasaba abo bari bafatikanije urugamba muri politike kwisunga amategeko kugira baze bashyira ingufu hamwe mu matora ya 2020.
Murazi yuko ibijyanye n'imigambwe ibijyanye n'inani uko ibwirizwa shingiro rihari uno munsi bashizeho riratuma urugendo bigenda. Bwa ku bwacu twifuza yuko abantu badatatana, twifuza yuko abantu baje hamwe, ariko icyo bakiza ni uko nk'urunani twokomeza turi urunani dufise ibituma twese tuja mu runani.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ingene abari mu mugambwe Pronutema we n'amategeko bahurikiye mu runani rw'abigenga Amizero y'Abarundi bakiri iyo ngingo yabo bari kumwe. Varisito Ngayimenda arongoye urwo ruhande avuga ko gushinga umugambwe atacyo byita ku ntumbero bari bihaye.
Twatangiye gukorana kubera twajanye mu matora, hanyuma kubera kandi hariho ibintu bitari bike twabona kumwe muri politiki. Kuba naho washaka gushinga umugambwe wiwe bazi yuko umugambwe wawe umutwaye nkuko natwawe dutwaye, nta mugambwe umwe twigeze tugira kandi nta namwe twigeze dusezerana yuko tuzogira umugambwe umwe twumvikanye yuko dukorana dukurikije intumbero imwe cyane cyane mu byerekeye amatora n'ingene twibaza ku igihugu cyo twagwa arico gituma rero kuba agomba gushinga umugambwe nacyo bibuza kandi nta na kimwe byica mu byo twari dusanzwe duhurirako
ikoraniro ryo gushinga amategeko izina naho umugambwe ukorera gitabiwe n'abana 500 bavuye mu ntara zose z'igihugu ni kimwe mu bisabwa n'ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati kugira bwemerere umugambwe gukorera ku mugaragaro agatondo rwasaye yemeje ko kizoba gisigaye ari gucaja gusaba ko uyo mugambwe wemererwa kandi ko yizeye ko amategeko azokurikizwa kuko ibisabwa byose abikwije urunana mizero y'abarundi rukabagwari rwabayeho mu matora ya 2015 kugira imigambwe FNL na IPRONA itemewe n'amategeko ironke ingenija mu matora mbere muri ayo matora ugo runani rukabagwaronsa abashinga amateka 30 bica bituma baronka abashikiranganje 5 muri leta y'u Burundi naha bari muri IPRONA itemewe n'amategeko bo banze kuja muri ivyo bibanza kuko bavuga ko amatora atisunza amategeko mu gonyanga amasezerano y'amahoro ya Arusha nibwiriza shingiro yariho muri ico gihe Ibujumbura Raymond Zimana izi ya America
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio izi ya America mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 kushiki saha 11 zo kumuhingamo ushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,600 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika saha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio izi America Radio Yanyu
Leta y'u Rwanda ivuga ko bitarenze uyu mwaka abanyarwanda birukanywe mu gihugu cya Tanzania baba mu karere ka Gasabo bazoba bashakiwe imishinga ivyara inyungu n'inkuru iyo mumenshi bakuru y'u Rwanda asumta kaboyi ari ikigali mu Rwanda
umurenge wa Shabana mu karere ka Gasabo mu gihugu cya Kigali niho hatujwe bamwe mu banyarwanda birukanywe mu gihugu cya Tanzania mu mwaka w'ibihumbi 2013 aba banyarwanda bavuga ko barambiwe kugaburirwa nk'abana ahubwo bibaye byiza bashakirwa icyo gukora bakabasha kwitunga kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 abatujwe mu murenge wa Shabana bahabwa ibyo kurya buri kwezi bigizwe n'ibiro 10 bya kawunga n'ibiro 6 by'ibishyimbo kuri buri muntu aba baturage bavuga ko ibyo kurya bahabwa ari nabyo bakuramo ibintu byose bakenera mu rugo bikarangira bitabahaza
baduhereza agahunga bakaduhereza ibishyimbo nuko icyampaka tugategereza ko adipfa ni pfashe iratinda nyine tukaguma tukaba tukicwa n'inzara ariko nyuma yaho bagira gutya tukareba barabiduhaye iyo umuntu akeneye umunyakora kwitwa dushyimbo bamuhaye no kuri kagahunga tugize amahirwe natwe ubu ngubu tukabona ubuzima buhinduka
dutega ko baduha aho twebwe tubaho gusa ntitubona umunyu twanabibona dutyo no kuza bakazana yako baduhaye ibishyimbo tugakoraho tugahigisha tugasana umunsi ugatera kuko ibyo bishyimbo ugashyiramo amazi nta tuvuta ngo urakaranga ntaki ugashyiramo ukarabuka icyo baduha ni ibishyimbo rifu
niba baguha ibiro bine urafata bibiro bigurisha ugura amakara ariko urumva ibyo biro 10 uri bugura udukara two guteka ugura amavuta ugura isabune ubwo sumba byagenda bite
tugateka amazi twayanywa tukaryama urunuko
wemera kumanywa nturye ugashigisha igikoma ukaza kwari kubugaye n'injoro ukabirondereza utyo
ubusasa ntinywere igikoma gusa none se wabona ubugwakwareka kumubona nijoro nejo nejo bundo kazabigeza kugeza ryari
uyu mudugudu ubatswe mu mazu meza afite ibyangombwa byose ucumbikiwemo abaturage 40 benshi biganje babakiri bato abenshi bemeza ko leta y'u Rwanda yabahaye ibyo yashoboye ariko byaba byiza bahawe amasambu bakabasha kwitunga
tuba dukeneye ahantu twabona nk'ahantu hagataka tugahinga natwe tukamera nk'abandi bose ariyo umuntu gutungwa n'igiturutse hanze imisi yose n'ikibazo kandi natwe no gukora turabishoboye tubonye icyo dukora twakora ayo masambu rero twarayabuze tugize amahirwe natwe ubu ngubu twabona ubuzima buhinduka uko bimeze kose inzu ni cyo umuntu aheririyemo kuba mu nzu nziza se imeze ni nziza yego zimeze neza kabisa ariko ntabwo umuntu yaburaye ngo ayirye ariko uri mu cyaro akabona ahahinga hari n'ubwo yazunguka niyo nzu nziza akayubaka rwose bari byari bishobotse natwe tukagira aho twerekezwa baduha amasambu kuko nibyo twamenyere n'ubundi twamenyere guhinga tukorora
leta ivuga ko itabasha kubona ubutaka mu banyarwanda batuzwamo ariko bitarenze uyu mwaka bazaba bashakiwe umushinga mugari uzabafasha kwitunga umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana Bwarandanga Patrice yabisobanuriye Ijwi rya Amerika
barateganya kubakorera umushinga buriya w'inkoko nkoko z'amagi
abakiri bato batubwiraga bati rwose kwicara tukaba twicaye imyaka itanu ugaburirwa nk'umuntu w'umwana cyangwa ati ni ibintu bitubangamiye cyane bari banifuza ko bagize imana bahabwa nk'ahantu ho guhinga
kubona ubutaka bwo guhinga hano ni umujyi ntabwo ari icyaro ntabwo byoroshye twaravugaga tukire kubera ko icyo kibazo cy'ubutaka kitapfa kuboneka abantu bakorera umushinga burya yuko z'umushinga ukabona amafaranga n'ubutaka wabwigurira cyangwa se ugacuruza nta butaka dufite buri aho ngaho
uyu muyobozi avuga ko kwikubitira abaturage bazahabwa umushinga wo korora inkoko zitera amagi zigera ku 10,000 abakuze biganjemo abakecuru n'abasaza leta ivuga ko izakomeza kubafasha abanyarwanda biruka mu gihugu cya Tanzania mu mwaka w'2013 ubwo ari perezida wa Tanzania muri icyo gihe Jakaya Kikwete yafashe umwanzuro wo kwirukana abanyarwanda bivugwa ko badafite ibyangombwa byo gutura mu gihugu cya Tanzania Asumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 1 6 9 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 4 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5 1 5 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
abanyururu bagira kuri 200 nibo ubuyobozi bw'amabohero mu Burundi buvuga ko bagwaye ingwara gitunto mu ibohero rikuru rya Mpimba abanyururu bafise amakenga ko bashora kwandukizanya ingwara ku bwinshi n'inkuru y'umumensha bakuru Ijwi rya Amerika Diane Ndonse ari mu Burundi
amakuru dukura mu ibohero rikuru rya Mpimba nuko abanyororo babangamirwa n'ingwara y'igitunu bipfuye kukubaho nabi na cyane cyane ukutaronka imfungurwa zikwiye hamwe n'uburaro budashemeye ariko umuyobozi mukuru w'amabohero yo mu Burundi Gervais Hajayandi asigura ko babakira basanzwe ari bantamagara
turamaze ko nayo ko abantu benshi baza gufungwa bafise ibibazo by'amagara twabonye n'abaza bafungwa bafise ibiro bike mu Gifaransa babitanga n'abasupwa cyangwa se ibimenyetso byo gufungura nabi mu ifasi aba bya malnutrition n'ibinyene by'igitunto turahora tubona abantu kenshi baje bafite ibimenyetso by'indwara y'igitunto rero dukora nuko cya twashaka kuri programme kuko uyu muntu yinjiye mu ibohero turamuraba ko magara yiwe akwiye turafite service izo navuze z'amavuriro bakaraba yuko afite ibiro bikwiye bakaraba yuko atangwa arafite arugwaye araja ku muti cyangwa ajya mu bitaro tasana turyamika abagwayi mu mabohero arugwaye agashikira bagwara mu bitanda cy'umugwayi hanyuma akazojya mu bitanda by'abandi ariko yakize
ku gitigiri cy'abagwayi gitunu mu ibohero rikuru rya Mpimba kugeza ubu ntigihurizwa ko n'abakurikiranira hafi abo banyororo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bavuga ko kugeza ubu bari kubavura abagera kuri 24 ariko amakuru dukura muri iryo bohero yemeza ko abarenga 100 aribo bakigwaye abagera kuri 30 bakaba bari ku musego ibyo umuyobozi mukuru w'amabohero ari mu gihugu Gervais Hajayandi ahakana
aba ko hari abantu bashikijana no kubeshya turafise gusa kuri ivyo gituntu muri kumuravuga ko ari sandi sagwaye 16 ku mpimba basanzwe agwaye gituntu mugabo nabo n'abantu bamaze imyaka myinshi bamaze nk'amezi hamaze nk'amezi 6 ari ko yakurikiranwa n'abaganga bari ku miti abo ari ntashaka no kwanduza abantu kuko uri ku miti kugihe kanaka hagerege udashaka kwanduza abantu ibishasha nuko buri hariho abantu bane nabo nyina amaze nk'iminsi 7 cyangwa 8 abo bane baje bafise ibinyetso by'igituntu hanyuma nkuko tubikora ku bandi bagwaye indwara zitandukanye igituntu maze ko cyandukira cyane cyane abantu baba hamwe ari benshi abantu ko arabashyize hantu bibana batabana abandi hanyuma baganga naho dufise mu mabohero ariko yakurikirana ku munsi baraha miti
aha rero abanyaroro bafise amakenga ko bashobora kwandukizanya iyo ndwara ni mu gihe iribohero rikuru rya mpimba rifungiwemo abaharugwa ku 370,000 kubw'ivyo urongo ishira hamwe ntabariza iharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo Shimira Imana Jean Marie abona ko nubwo yoba umufungo umwe agwaye igitunu akwiye gushirwa ku ruhande kugira ngo ntiyandukize abandi
tubanze kuvuga ko ari umubabaro mwinshi kwa bene bacu bari mu mabohero cyangwa bagwaye igitunu hanyuma muzi n'usanga yidegembya igitunu ko ari indwara mbi indwara cyane cyane yandukira cyuko abo bantu baza bakwiye kujya ahantu habo nyine kugira ntibandukize abandi nicyo gituma twafashe ingingo mu ishyirahamwe iwacu ko tugiye bwana bwangwa kuja ku kivi kugira turabe yuko abo bagwaye bariho hanyuma tuzosa tugira icyo dusaba leta n'ubushirangange bw'ubutungane n'ubuyobozi cyane cyane gukora ubw'amabohero mu Burundi
muganga Jean Bosco gira uko ishaka avuga ubushikiranganji bw'amagara y'abantu avuga ko bariko barakurikiranwa neza babifashijwemo n'abaforoma basanzwe bafungiwe muri iryo bohero ni mu gihe abanyororo bizi iby'ubuganga aribo bakurikirana abo bagwayi b'igitunu igihe cy'ijoro nubwo biri uko tukibutsa ko abafungwa bategerezwa gufatwa kumwe n'abadafunzwe mu gihe bakitswe n'amagara nk'uko biri mu masezerano y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hamwe n'ubw'ubutungane I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni kiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bonante.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashyikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibiro bya Leta ya Amerika bijejwe iterambere ku isi USAID biheruka gutangaza uyu ndi mutahe w'imfashanyo yo gushigikira umugambi wapfunditswe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Nigeria mu mwaka wa 2015. Uyu mutahe mushasha w'imiliyoni 25 ni uwo gukomeza intwaro nziza biciye mu gushigikira utwigoro tw'amareta y'uturere mu mugambi wa Nigeria wo guteza imbere intwaro nziza zo kumugaragaro kandi zigwanya ruswa ayandi madolari umuriyoni umwe n'ibice bitanu azoja mu guteza imbere amagara y'abantu ubumenyi mu ntara zimwe zimwe ibyo bizokogwa mu mugambi w'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gufasha mu buryo bwihuta wiswe PEPFAR yose hamwe amafaranga azoba angana n'imiliyoni 26 n'ibice bitanu azoba yiyongerejwe ku mfashanyo Amerika yari isanzwe yarahaye icyo gihugu amafaranga yose hamwe Amerika yashize mu kigega cyo gufashisha igihugu cya Nigeria mu kiringo cy'imyaka itanu angana n'umuriyaridi umwe n'igice kimwe USAID iriko kandi ikorana na leta ya Nigeria n'abashikiranganje b'intara bajejwe amagara y'abantu kugira bashinga umugambi wo gukomeza ugwego rw'ubuvuzi ni mu ntumbero yo gushinga umugambi mushasha ushikira bose utunganijwe neza kandi uri mu gihugu cyose USAID irakorana no gushikiranganje bwa Nigeria bujejwe ikigega cya leta imigambi amagara y'abantu uburimyi amasoko ntanga nguvu ubumenyi hamwe n'amareta y'uturere kugira bashireho amasezerano yo gufasha bazokorera ko kugeza mu mwaka 2020 Amerika ibona ko Nigeria nk'igihugu cya mbere muri Afrika gifise abanyagihugu benshi kurusha ibindi kandi gifise ubutunzi bunini gifise ubutwari bukomeye kuri kazoza ka Afrika ibyo byavuzwe na Aaron Halloran umuyobozi mfata kibanza w'ibiro bya USAID muri Nigeria avuga kandi ko USAID yiteguriye gukorana na leta kimwe n'abanyagihugu ba Nigeria mu kugerageza gukemura ibibazo by'iterambere icyo gihugu gifise
iryo ya jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika njuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu njya bw'ivyuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro ari kumwe na Frederic Nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.